mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Tatishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Niriwe cyuti mwese muduteza amatwi ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda saa 10 gushika saa 11. Muri kumwe na Oriane Tangishaka no munsi tuganira ku magara y'abantu. Bega aho muherereye iyo umuntu arwaye indwara y'intandara afatwa gute mu kibano canke mu muryango mu kiganiro muri isanga mukanya tugiye kuganira rero byinshi kuri indwara bita epilepsy benshi bakunze kuvuga ko iva ku bintazi mbega byo bari byo mbega iva kuki ivugwa gute kaze mubaze ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe address yacu ya Facebook aho mushobora gushikiriza ama numero yanyu tukabahamagara ni radio yacu VOA kuri Facebook ikaze neza
muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu kinyarwanda nkuko muvyumvise ni kakaririmbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi uno musi ni umunsi wa gatatu tuganira tugashimika cyane cyane ku magara y'abantu igenekerezo rya 12 Ruhuhuma uko mwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'intandara iyo bita epilepsy mu mihingo imwe y'isi n'u Burundi burimo n'u Rwanda iyo umuntu afashwe n'iyo ndwara bacaba mujana kwa barurumenyi canke mu masengesho ariko kenshi ntibitaho ibijanye no kwa muganga abagwaye intandara barababazwa cyane nuko bakumirwa mu kibano cyane cyane aho kubafasha abaca babahunga ugasanga barabakumiriye ni mu gihe ishyiramo muzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ibice birenga 70% by'abagwayi bivuza iyo ndwara bakira ariko kandi ibice bishika kuri 80% by'abagwayi iyo ndwara bataja kwa muganga Nivyo rero tugiye kwihweza uno munsi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho tugiye kutwizeye kuza kuganira na muganga Sylvestre Sakubu hamwe numwe mu bavyeyi bafise umwana afise ico kibazo aduhe intahe y'ukuntu kumbure bariko baragerageza kwitaho iyo ngwara kwitaho uwo mwana afise iyo ngwara rero nkuko bisanzwe tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri isanga ku rubuga rwacu rwa Facebook murashobora gushikiriza nimero zanyu nkuko bisanzwe kugira mushobore guterera ibibazo canke ivyumviro rero reka kumbure duhere kuri Dr. Sakubu abatumire bacu ari mu gihugu hagati twizere ko agatelefone kaza kudukundira akadufasha gutahura byinshi bijanye n'iyi ngwara twabwiye kandi yuko turi kumwe n'umuvyeyi yitwa Ndayishimiye Esperance abaye muri zone Ruziba mu Burundi muri commune Kanyosha afise umwana agwaye iyo ngwara nawe nyenaraza kudufasha byinshi by'iyo ngwara muganga kaze neza Dr. Sakubu mu kiganiro muri isanga
murakoze utsebanye
ego urakoze cyane namwe gufata akanya kuko tuganiriza twumva muri mu bikorwa hagati mu gihugu mpindukire madame Ndayishimiye Esperance ngahi Bujumbura mu Burundi ikaze neza namwe mu kiganiro muri isanga madame Esperance namwe muratwumva
ndamwumva
ndabateza yo ikaze neza mu kiganiro
nakaze ko mikrabe
hama muganga tubanje kwihweza byinshi byerekeye iyi ngwara urugero rw'iyi ngwara rumeze gute mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane twaba dufise ibitigiri muri iki gihe cyangwa muri imyaka ya vuba uko byifashe mu gihugu
makoze kumiza muri kubaga
Hallo muganga turi kumwe
ibitigiri
ego
aha nabda yuko ibitigiri yezina dufata ibitigiri dufatiye twaza mu mavuriro mugabo nta bushakashatsi burakorwa mu gihugu hose umuntu amenye
nyine byifashe
oya yego icyo ntushaka kwemeza ni indwara irahari irahari ari kuko ku mavuriro hose
Ya twovuga ko yoba yari yongereye mu misi ya vuba canke irikiragenda itatuzwa igabanuka ubigereranije bimeze gute
kuvuga abantu noko
Allo docteur subiramo ntitwumvise neza
kuba tanguri mugahatanguri mugambi no kuvuza abana ku buntu nuko ababyeyi bakira ku bitaro birumvikana neza yuko ya kuko ari indwara ifatira mu miti soza benge mu mutwe ku bana bakiri bakabikirwa ngo butarakomera umuntu yo kwibaga neza yuko iyo ndwara yemeraga abantu kwikoma abantu mugabo umuntu aravye mu bindi bice naho cyane cyane hariho ibitego ravye ikibitera aboroya n'ingurube bakaka rero abantu mbereza yagekejwe hanyuma nta akisida rero kuko urumva ibintu byose biza bibabaza
ubwonko
biratuma iyo ngwara ishobora kuyibonekeza
uraza kudufasha mu kanya kari imbere cyane cyane kuri ivyo bimenyetso n'ivyo bituma iyo ngwara ishobora kwaduka wongere kuri ivyo nyine utubwiye urakoze cyane ego hama reka duhindukire gato twumve kumbure bimwe mu byo byari bimenyetso by'indwara ku muvyeyi ku mwana nako ku mwana w'umuvyeyi turi kumwe madame Esperance ndayishimiye madame mwebwe turiko turavuga kuri ibyo bimenyetso byatanguye gute ku mwana wanyu uducira ku mayange intahe y'indwara mwisanze mufise mu muryango byatanguye gute bimeze gute
murakoze cyane umwana yari amaze imyaka igera kuri ine ameze neza hama umunsi umwe nari nagiye ku isoko hama ntashe hama nza numva umwana bamutwaye kwa muganga hama bamutwaye kwa muganga yafashwe atari hondi mu nyuma kwa muganga baramuteye nyagashinge kamusinziriza arakira hama mu nyuma arongera arafatwa ndamubona afatwa aryamye asinziriye nsanga mu matera urute amate menshi yokugira nk'igikombe akongera akazarata ukuboko atanu umutwe atanu kuguru amunyoma niho naca ndamutira ngo mujana kwa muganga kandi nyene ameze neza izosi nyene risa n'iry'umuntu baba yapfuye ndamujana kwa muganga ari agashenge bitwa diazepa bakamuteye agaca asinzira asinze gusinzira yikanguye akikangura ameze neza byagumye bimufata igihe kinini ndamutwara ku mavuriro atandukanye bigomba bimufata mu nyuma ndamutwara kwa rojanti barangirira igipimo cyo mu mutwe bashambira ngo arwaye intandara amambere arwaye intandara baca bashira ku muti witwa depakene uwo muti nkawumuha kubera atabushobozi narise bwo kuzandawugura kubera kari agakopo gahe kahera kundwa ahubwo ibihumbi 30 ndatebandananirwa akazarafatwa kandi kabandanya afatwa n'ubu unyabiracamufata na ryari byari byamufashe ubunya kugeza ubu ndamuha nyene aruto nini bamuha anwa misi yose adasiba nitwarikarafata ariko yadusibye rimwe kabiri ishavyangira bikamufata kwa kwa kena ushozi dufise kwa kumupuza ngo akire kuko tumaze nkaje yamaze kumutwara ku mavuriro menshi atandukanye tubona menga byaranse gukira numva yuko nzogenda gusa nyine bimufashe atangura guta ukuboko atanu kuguru agashatana ubwenge kandi iyo bimuvuye ko bimuvuye ko yabaye nk'ikijuju nuko bimeze
ihangane cyane muvyeyi mwihangane ntivyoroshe none hari ikintu coba kibituma rimwe na rimwe canke biza umwanya wari wese nta na kimwe mubona kijanye ni kibiva ko hari kibituma kuri mwebwe mubiravye
ariyo nkigiye ashobora gushapura ashavuye rero ashavuye no mu ijoro agiye kuryama akasanga byamufashe iraje sinzi ikintu biva ko cyane cyane kuko yena baganga ntibarambwira ikintu bivako naca bambwiye byavuye kuko namubwiye neza sinumva ikintu byavuye ko nanje ariko gusa nasi aratifise
yego muganga kumbura aza kudufasha gutahura kumbure niba ishavu bishobora kuba bifitanye isano ariko mbere yaho reka mbanze nje ku murongo wa telefone ndabona abanywanyi b'ishuri rya Amerika baratangiye guhamagara ari benshi mpere kuritwa Norbert kibazo canke iciyumviro Norbert kaze neza
muraho neza
amahoro
ndi uyoga mu karere ka Rulindo reka tubanze twihanganisha umubyeyi ni ikibazo gikomeye cyane kurwaza umwana gutyo kurwaza umwana umeze nka gutyo aba ari ibibazo ariko se nkibaza iyo ndwara iravurwa igakira ese na leta y'u Burundi hari ikintu ifasha abo bantu baba bahuye n'icyo kibazo ese bitabwaho gute imiti ntabwo bayibona ibagoye cyane ese ishobora gukirira igihe kingana iki ndumva ari uko ariko twihanganisha uwo mubyeyi uko bimeze
yego urakoze Norbert turagushimiye nakira uwundi mutumire mbere y'uko duha ijambo reka twakire umutumire ukurikira mbere y'uko muganga adufasha kunyishu z'ivyo bibazo Samuel iri maso Samuel amahoro neza urahura komeye ego turashima ikibazo cyangwa icyumviro ku ingwara y'intandaro
mbere na mbere ndabanza kumwihanganisha akanza no kumwitaza ikazo natwe kazi iyo ndwara cyangwa tuyumva gutyo babasha gusobanukirwa namwe none hagati hari ikibazo nabazaga ese ifatite ubu nanjye rwose nanabyandikaga facebook ntayo ndiyumva gutyo ifatite abashije kuba yayanjwe nawe yamenye cyangwa nimba yanduza cyangwa n'indi mukayitukana ni icyorezo nibisubizo
cyane gose Ego Samuel turaza kugufasha kuronka nimero za Madame Esperance n'icyumviro cyiza cyo kugira ngo ufashanye ufashe mugenzawe mu kibazo arimo ni byiza ndakekaraza gushima cyane turaza kugufasha nimero ziwe mukanya kumbure na Madame araza kuzitanga kubifuza kumufasha nkuko byumviriye bakoze cyane Samuel ego mpindukire kuri muganga muganga twumva benshi bari kubasa nabagaruka kuri ingwara nyene nyayo ingene imeze ingene iteye ivugwa gute madame yatugiye ko hari imiti kumbure witwa betadine ushobora kuba uzimbye ariko uboneka ugafasha gato gato iyi ingwara itangura gute mbega muri make ducire ku mayange ingwara yariyo ingene ifata yanabajije Samuel ati mbega irandukiza Alo muganga muratwumva?
Yego. Ifa zarele muramwe nchanze zakore ari mu bwongo.
Mhm.
Yo misiso zabenge ari mu bwongo yatanga umuyaga nkuba. Nwa muyaga nkuba w'ubuzima. Ituma twumva tubona twiyumvira kandi umuyaga nkuba mwiza w'ubuzima.
Mhm.
Birashika rero yuko umuyaga nkuba utari mwiza Nitari mwiza abazimyaga nzuba usambwe basha yitari mwiza turira. Naho rero mvuga yuko iyo miti soza nenge itanga umuzimu. Ya? Yitatanze umyaga nzuba mwiza na wale wacha ntandara.
Umubyeyi yavuze ati hari igihe umwana ashavura amayagiye kuryama ugasanga biratumye biba ishavu canke guhungabana mu mutwe gato bitewe n'iryo shavu byo babiva ku gukuntu bica bibituma biba nk'umwijoro
cyane godi bikunda gushika mu ijoro kubona mu ijoro kenshi niho kenshi mu ijoro niho abajyana cyane abana kenshi ubona ko bakunda kuba abajyana ibihimba byinshi byabita ariko birakora umuntu ntaba yumva abona Mwenyeka nkuba nicho jihimba yero mwiki suza vene hatameze kone eza. Mwenyeka nkuba nicha uu sereba kuko yoyimbi yihimba da yume vene eza. Ama utari kubira kora. Mbele akukandrelo hawa nakare hame vene eza. Akawari kukacha ki serua, ki darua. Mbele kakaficha kadome kani yumbi yihimba. Mshabra reero biasha siguri kani eza kuko. Yumu mashabuye, muri ya Yuko bikena yuko imyaka nkuba nyine ubuzima utabumeze neza. Cyane cyane ko abana bagifite ubwonko butarakomera, imbizo za benya butarakomera. Birategeka neza rero yuko ukongereza ibiza igishabu kiza kimwe kiza kongereza. Cyane cyane ku bana, ku bakuze, umuntu ashaka kwihangana, bamaze gukomantara, imiti cyane cyo damenye kumenye. Ida kamera ngoma mwiza kushakihangana n'ibintu. Ndako.
Hello.
Ni akomera. Ubonye yabura akomera. Birumvikana neza yuko uyu mwana nkuba uyaba yamutse gabe kamera ngoma. Ukari mwiza.
Hello.
Ni nayo. Umuntu atanga. Ni kubiza kuvuza. Yuko wa muyaga nkuba udomeka kugira ngo ari cyiza mu bibane bikora neza hanyuma ikure mbere dekore ikomandare itagi ishobora guhungabanywa ijyane muyaga nkuba mwiza iratuma rero kujya umuntu n'igitego kikiri gitoya agishingira igiti kuba kije gikore gikomeye mbere hagiye yo kimaze gukomera urabyokuraho cyacu kiba n'abishimye kushamaze ukomandara. Ni kibisa n'ibikora. Kugira ngo amitizoza byenzane umuyaga nkuba n'ubuzima. Gatuma umuntu ahungabana. Kandi ngo kushanjane ko kubana abana bakubuye b'umuntu. Iyo akandi kose gatuma agira umucara. Kandi ngo kuko iki bagice cy'umuntu cyo cyo mu gihe cy'umuntu cyane
ya kibongo kimenyesha cyose kiza gishaka cyo bihinga itumaye ushuze bw'umuntu uguma ari bumwe ubushe bw'umuntu cyane biratuma rero uzamuye na gucu
Aigo kugabanya ibintu bishobora gutuma umwana agira umucanwa turavuze cyane muganga kubijanye n'uwo mwana mbega iyi ngwara yo bifata bose abakuze n'abana co kimwe wavuze ko umuntu akuze kumbure ibintu byishavura ashaka kubyihanganira bigatuma intandara zitaza kenshi ariko nawe nyene umuntu akuze arafatwa n'intandara mu buryo busanzwe nkuko umuntu ashobora umuntu umwana ashobora kwigwara
ikuri ashaka gushika kwanda bakuze ikintu cyose ubwonko cyose muri ya mpiso bya bwe ari kintu ari kibyinde cyaho cyangwa ari ingwa ari marari ubwonko cyangwa ni mpiso agwara ibyo tuma haza ibyo tuma ya mpiso bya bwe muyaga nsaka ebamo yonanda arari nifatiye mu bwongo
muganga ndumva telefone yari kiravugura gato twifuza kumenya byinshi cyane gose kuvyo uri kuravuga kuko birahambaye reka kumbure ndabasaba mu buhinga bw'ivyuma bakure ko telefone bongere bayigarure kumbure umurongo uraza gucamwo neza kurusha ego ariko ndumva byinshi mu byo wagerageje kudusigurira kumbure n'abanywanyi batahuye yuko n'abakuze nk'uko bivuze barashobora kwigwara nk'uko abana bashobora kwigwara nitwabagarura ku murongo kumbure turababaza bimwe mu bikogwa byoba bifasha abavyeyi nka leta nk'uko Norvège yabibajije leta yo bifise umugambi wo gufasha abavyeyi kugira ngo bashobore kwifashisha mu buryo bw'imiti n'ibindi murakoze reka mpindukire kumbure kuri madame Ndayishimiye Esperance mwumvise inyisho za muganga aravuze nivyo koko ivyo mwakeka ko ishavurisha ko ari bituma nkuko mwabibonye yake kujya amashavuye mu mutwe yabasa nka wahunga abanye gato birabituma no kuvuga ko umwana byo bavyiza agabanyije gushavura byo ufasha hama wavuze n'imiti mukoresha irazimvye kandi urumva ko nk'ibihumbi 30 mugiye murabikenera buri ndwi canke buri munsi uwo ari we wese ndumva ko vyo haba bigera ahantu bikamuremera akumbure mbere yuko tubandanya madame Ndayishimiye mwotanga telefone zanyu kuba baba bakumvise nka Samuel n'abandi bifuza kubafasha babafashe bo batora gute
ndashobora gutanga nimero zanje nimba bikunda ko ashobora kuzandika
ego shishikara
sinzi ko nkuba nyumba ngo bikunde ko zandika
ego yo bari ku murongo yo bari ko arumviriza radio canke nabandi atarisa muri wenyene barakumva
nimero 68 niko nyumba
ego
68 65 amajana na 36
Ese subiremo
za fere mi sala sap 68 amajana 65 amajana na 36
ego tugifise ku murongo WhatsApp no kuvuga barashaka kwandikira ubutumwa byoroshe ama mukanavugana hama mu kibano tusubira inyuma gato mu kibano byo babimeze gute kumbure iyi ngwara gitangura kwigwara umwana baguhanura gute bavuga iki bavyakira gute mu kibano muri kino gihe naho iyi ngwara imaze imyaka myinshi cyane irazwi ariko mu kibano abantu bafata umuntu gute iyo babonye iyi ngwara ije babihihe nsiguro
mu kibano aroma mama tubana umwe uwo mpangiye niwe ashobora kumutwara kwa muganga mugihe n'abandi muhira ariko abandi ntawo ndamwakira kuko bamwe hari ukuntu bavuga ngo asuze ngo birashobora ngo kubandukira n'abana bamwe bamwe ugasanga bariko baramwinuba bavuga ngo ngurarwaye ngo ibinebi nebi ego nyine no kwenye n'ibimitsi
ku ishuri ho baramumenyereye baramwitaho iyo bibaye ku ishuri bimeze gute
ku ishuri nta bwenge afite nko adubuye mu wa mbere kabiri byaranze kwinjira mwigisha wiwe naramubwiye ikibazo afise ubonye nta namukubita nakora agakosa namukubita nyine naramubembereza nuko bimeze hari igihe yatora nk'ibyo ndakabirya cyane hari igihe agenda akigenza imbere kanka kuhapfa imbere y'abandi bana ameze nyine nk'umuntu umenga ari kronike mu mutwe
birashika kumbure ubwenge bukagaruka mukaganira avuga gute yiyumva gute iyo muganiriye
turaganira neza nyine tukavugana tugatwenga nyine n'ibinini byaheze akanyuza ko byaheze mugabo nyine ndabona ko menga ntameze neza kubera niyo ariko ararya ajya nk'umuntu menga nakubita ubwenge kuko mu kurya ajya asahuranwa ntajya nk'ubu nk'abandi bantu
tubandanye turihanganisha
niyo avuye kwa muganga niyo bamuvuye kwa muganga tukiza bimuvuye ko umuhaye indyo zuzuye nk'isorori ntashaka uwundi muntu aziryako nuko ameze nje numvise ngo abandi bana babasaba bakurikirana abaganga babakurikirana ariko nje nta bushobozi mfite bwo kubandira muganga amukurikirana
kumbure muganga twubaza niba kumbure ko asanzwe yakurikiranira hafi y'indwara muganga bambye ko twashobora kukubona ku murongo wakoze kwihangana twabajije duti mbega mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hoba hariho umugambi wo gufasha ababyeyi imiryango yo bifise abana bameze gutya ubufasha bwoba buhari kumbure madame Esperance yo kwitura haba ari ku miti haba ari ku bavyeyi bahura bakaganira byo babihari bumufashisha kuronka
murakoze kumpa icyo kibazo ndategera cyane rwose ibyerekeye ibijyanye n'iyo ndwara nyine abana bafatwa cyangwa nyine abantu bafatwa mu kibano ibyo ni kudafata neza abantu barwaye izo ndwara biva kenshi kutamenya kutamenya abantu bakabifata ko ari ibifukuni ari imyaka ari amadayimoni amuteye mbere ugasanga iyo ndwara ari indwara y'imisozabwenge ashaka kuyigereranya nacyo kimwe azaziza indwara z'abarwayi mu mutwe ugasanga rero batangiye kunabona izo ndwara zo mu mutwe ni indwara zisanzwe ziravurwa zigakira mugabo iyo kubera kutamenya abantu barashobora kubifata ukundi bakaza bakariha isiguro atari yo bakabyituma agena atari yo bakabaza gukora yuko umwana wasuze ngo aca yandikirwa ibyo ndabifata cyo kimwe ni kutamenya ugasanga bakaba ari n'ubumuntu mbere ugasanga bimwe bita cyane cyane bati ni umuntu yapfuye umukino hakumuba hafi hakumwegera cyangwa ngo umuntu asabe impanuro kuba bitwa abaganga babizi babihabwa n'abatari bo kugira ngo bababohereyo bamaze kuba mu mutwe rero ugasanga ibyo bakugiye kubera kwihebura ugiye kwisura nabo kwituye kukubera kubabara akababaro uwo ari we wese agomba kukubwira ibi ukabucukura n'icyoreka uko bicukura n'icyoreka mukuru indwara zitandukira na gatoya yandukira nk'umugera virusi cyangwa bakiteri zo kwandura ziyandika na gatoya kandi biravurwa cyane cyane biravurwa cyane cyane ku bana biravurwa igakira mbere burundu cyane cyane ku bana kuko bari bari barakora ku bwonko bwabo bukomera umuntu yaronse abaganga hakiri kare atarasinzikara
n'indwara bagwa mutabura neza mutarakira.
No kuvuga arashobora kugira icyizere yuko bishobora kuzohera burundu, kuko hariho benshi kumbure no mukebano twumvise bayigwaye kandi bakize bitasuye kugaruka, bumva arafisa icyizere.
Ego cyane gose n'ibyo by'imiti ni wa mubyeyi yavuga yuko hari umutugi witwa Depakine babashimishirako. Umuntu hari imiti myinshi n'ubwoko bwinshi, kuko umuntu ashobora kumuha uyu muti ku imiti nsoza bende y'umwana cyangwa uwundi mwana bifata umuntu muganga arafite nyene amuhindurira gushika nawe azote bagashyira ku mubyeyi ku muti bijyanye n'iyo miti nsoza bende ku muti ituma ni kuri iyo miti nsoza bende y'umwana cyangwa izindi wewe wese ayirwaye itanga umuyaga mpuba mwiza udatuma umuntu ata ubwenge. Kuko navuze yuko kurya umunyara nk'uje ari mubi uturirimbo no mu bwonko niko bigenda. Umunyara nk'umujemo umwana ata ubwenge yateye ubwenge imbere, hari n'abana bamaze kumenya kuvuga cyangwa gutambuka ugasanga yasubiye inyuma, kuko hari ibintu byinshi bifudika kubamanyana nkatari byafudika ndagasubira gushobora kumwigisha gushobora kumenya kuvuga gutambuka. Aragira amahoro, agira amera neza. Icyiza rero ni ugukinga. Ni byiza yuko yokwama n'iyo miti nakamaho imiti kugira ngo wa muyagankuba mubi ntigire ujya kurumva iyo uje urunona urafuta igifuta kujya nyine umuyagankuba nyine usanze tuzi ko uturi ibintu ibimaze gusha ntibigaruka. Ni kubisubiriza. Ni byiza rero ko umuntu cyane cyane ukirema muntu ni ko umuntu ashaka kumukingira hakiri kare.
Ego hama
soga neza kwa mitanga muyagankuba
mwiza. Turafise ku murongo wa telefone witwa Laurent ihangane gato muganga. Twavuze ku bijyanye na leta, hoba hari uburyo bwo gufasha imiti ababyeyi canke ntituragera kuri urwo rugero rwo gufashisha imiti imiryango? Muganga turi kumwe. Alo muganga, Sakubu muratwumva? Reka ntacu kumbure turamugaruka ku muganga.
Baratanga imiti imiti kuri bagiye bafite amakarata ya mituweli yo gufashisha ubwo rugero gusa abantu bakaza kugura imiti bakagura imiti ku rugero basanzwe bafise nka bimwe bita amasosiyete y'assurance. Ubwo rumva udafite amasosiyete y'assurance ni ukuri imiti yose ariyo yose ica mu miti isoza bwenge ndetse niyo y'intandara ni imiti izimbye cyane rwose. Iyo udafite rero mu masiranse umuntu ayigura yimenya ku mufuko wiwe irazimbye, iravuna, irananiza ababyeyi bamwe bamwe batari bake bakananirwa kurumva, irasaba n'ibiri muri ugasanga umuntu amuvuye imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka itanu kugira ngo ubwonko bukure bukomere. Nibyo gituma usanga kenshi na kenshi abantu baruha iyo batafite batari mu masosiyete d'assurance no kurinda turaba tuko bivuna biremera n'ayahandi. Ibyo nibyo nzi gushika ubu janye politiki ya leta bijanye n'imiti y'indwara y'intandaro.
Urakoze cyane kuri ayo makuru, urakoze muganga. Reka rero mpindukire kuri Laurent munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone. Uraho neza?
Rero mu gihugu cya Amerika.
Amahoro
turashima.
Uherereye ga Laurent?
Nerereye mu Burundi mu ntara ya Burundi mu Mugamba, ariko neza neza nagiye kuza akazi ngo kantu bitwe mu nyinga kumukoma. Ndiko nasaba kubanza kubashimira cyane kuko kano kanya mumpaye kabisa. Hanyuma kubanza kubariza umufasoni, ndetse uwo mwana yoba yatutse agwaye iyo ndwara kamwe yoba yamufashe amaze gukura. Mbega hoho iyo ndwara mukumufata atatanguye gute? Ndashaka ambiye ko byatanguye, hama nshengaruka kuri muganga nawe mubaze ati mbese mbega iyo ndwara hoho yoba ivuga gukira?
Yeah, muganga icyo yacishuye ati irashobora gukira burundu neza na neza.
Eh ama nawe nyine akangira mbire ikibitera uko bigenda. Hanze kugumatuma mu kibano ngo umurongo wa gusubiye ngo yandura sinzi ko bari bitsinzako z'amajambo y'abantu.
Oya navyo nyene ngo sivyo muganga naho ga telefone ka myeka tugora yavuze ko bintu bijanye n'ivyo atari byo bagatonya ni ngwara iva ku muyaga nkuba wo mu mutwe ntiyandukira na gato.
Kuko nyine ndakunda kubona abantu bayigwaye nk'uyu mwanya ramufata ukabona ari kwisa hasi uyindi mwanya akongera akaba agatora mitende umva ni ibintu byigubuliza rero mu cyamake.
Ego muganga araza kubandanya tubwira byinshi ariko kubijanye no kwandukira hoya ati ntiyandukira akumbura araza kutubwira niba ari ibintu biva mu miryango navyo nyene ico kibazo ntituragishika ko naco nyene ngira ngo cofasha. Ego urakoze Laurent
menyamakuru rari atumye kibazo nashara kukwibariza kerekeranye n'ibiradio yacu bya Amerika mbe ibiganiro byose biracaba nk'uko byahora bibaje ntabwo cyumva byose nk'iganiro cyo gatatu naco ntikurikira
ibiganiro biracabandanya nivyo cyane nivyo koko no ku munsi wa gatandatu ikiganiro kirabandanya ico gutasha turafise ikindi kiganiro cyo gushakisha abavyeyi imiryango giteramishwa na mugenzi wanje Venus Nshimiyimana ariko ibiganiro birabandanya ku ishwe rya Amerika nubwo hari ikibazo ca FM mu gihugu cy'u Burundi ku murongo wa mugufi shortwave murashaka kutwumva ku murongo wa 19, 22, 41 ego murakoze cyane. Ego muganga ngarutse kuri mwebwe Laurent arabaje ibazo byiza yavuze ati mbega iyi ngwara yashatse kumenya ibijanye n'ingene ifata ariko byinshi bari bamaze kuvyishura dusubire kuri icyo kibazo cerekeye mbega yo biva mu miryango yo biva ihanahana imiryango ku yindi kuri uko kubura umuyaga nkuba mu mutwe byo bari kimwe mu bishobora kuyituma mu muntu.
Oya mushikubu ntawo bariko bifatira ku miryango ko bariko bihanahana bihafatiye ku miryango ibyo si byo sije na gatoya mu bice bito cyane rwose umuntu ashaka kuva yuko mbere mbere no ku ngwara nka zose harimo utuntu dufatira ku miryango bijya byita amajeni mugabo n'ukuri ntawo ushaka kuva yuko ngo kuko navuze yuko bivana n'ibintu n'ibwonko bw'umwana muri ya mitima ishobora kumererwa neza kutamererwa neza cyane cyane yajya akivuka umuntu ara ubwonko umuntu ashaka kuvuga yavuga ati yavutse yarushe umuntu yavutse yarushe kuba yuko ari ubwonko buba bwarushe yuko ntabwo biba bifite no kukaronda hari ibyo guhanahana birimwo mu bushakashatsi buriho duke duke cyane rwose tuvuga yuko bapfa yuko dufatiye karonda kubahanahana kujya bafite ikintu ngo arabyintandara ahinga kenshi ntaho bifatiye ntaho bisana ntaho bifatiye kuri ibintu bijyanye no guhanahana karonda kiyo ngwara y'intandara.
Naza kugaruka kuri Madame Esperance Ndayishimiye ku bijanye n'ingene byatanguye yashatse kumenya Laurent yashatse kumenya ingene byatanguye muri uyu mwana ariko muganga haraho bavuga yuko bivana n'ukuntu umwana aba yavutse byo bari kimwe mu bituma iyo ngwara iza kumbure mu bwonko mu mutwe yatifashweho neza ariko aravuka
ana umwana wa n'umuntu akivuka arashaka no kuvuka neza umwana n'umuntu ni kintu ubwonko tuba burakomera niyo kimwe bavutse neza umwana abona ko afatwa n'ibintu byinshi ubwana n'indwara z'abana umwana abagihura n'ibintu n'imigira yabapfuye ahantu nuvuga mu isi n'ubwira ndataha akaducafu turiyo mugabo aje ku isi agahura n'imigira myinshi kandi nabwo atarakomera imigira nayo ndashaka gushika ku bwonko ibyo byose byerekana yuko ubwonko bw'umwana nk'umwana nyine kurya batarakomera n'ubwonko bashaka gushikirwa mbere yandi kitoza migaga igashikirwa bazotuma itanga abantu batari mwiza.
ingwara bizaye mu bwana ingwara zeze kufatira mu bwongo ico cyose kiba bifatira mu bwongo kumwana zotuma insisoza bwenge yiwe n'amera kwa munsi mugabo ico ije byose iyo bimaze gushika umuntu akitura baganga hakirikare ibyo mudashaka kwikinga umwana agakura agakura mu buryo bwo gukura neza yazogira insiso za bwenge umuntu aba mwiza ubuzima.
Ego madame ndayishimiye turumvise yuko kumbure ego umwana akiri muto tukiko turagerageza kumva ingene ibintu byo byaratanguye kubashobora kugira abaterekana n'inzogerageze kuvyirinda mbega ho bahari ikintu coba caratumye ibiba akiri muto ko bavuze ko byatanguye mwatanguye kubibona afise nk'imyaka 4 byashotse bimufata ubwo nyene ibyo byo kujugumira cyangwa gutukuboko no kuguru cyangwa hari itundi tuntu wagiye urabona akiri muto cyane twoba twara tumye ikura ikaba iyo ngwara y'intandara.
Aya ha cyane kuri nakaje mane yigeze mbona usibye ko umwana yoba yari yashutse atageze akonka mezi make akonka mezi agera kurane kama agasha adasubira konka nta bindi njewe n'ukuri niyumvira cyane sinzi ko byari mu bibite nta kindi nigeze mbona umwana yarasa amagara meza ari umwana byiboshe
ego turaza kugaruka ariko
kugeza ubu unya mbona aguma yonda nyiratera yonda ntagira ubuzima bwiza
kandi afungura cyane
kandi afungura cyane
ego rekana kirundi munywanyi mbere yuko muganga kumburagira icyo bivuze ko Lucky Ahmed ku murongo wa telefone turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Amahoro Lucky Ahmed.
Muraho.
Turaho turashima namwe.
Turi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Nagira ngo mbaze ese indwara y'intandara yaba iterwa n'iki ese ni ibihe bimenyetso biyiranga? Ese ishobora no kwibasira umuntu mukuru ndabara wenda umuntu w'imyaka 20, 25 cyangwa 30 icyo kibazo najya mbaze muganga ese ishobora kuvurwa igihe kingana iki ikaba yakiriye igihe kingana iki
ego kumbure la kemedi ibibazo byinshi ubajije nka byose bavyishuye kumbure urashobora kuja ku murongo wacu wa internet ukacumviriza mu ntango yacu cyangwa ukabandanya ucumviriza muganga kumbure araza kubigaruka ko ingene ifata ingene itangura na byinshi mu byo ubajije reka kumbure tugaruke kuri muganga ku byo madame Esperance ndayishimiye yavuze madame yavuze ati umwana yarameze neza kivuka hareba na benshi bavuka bakonka meza ne yonyene ugasanga barakuze barakomeye muganga hari isano y'umwana avuka hataragira abo bita abaprimature canke abatonka bikwiye ibyo hari byo ba ubizi ko bifite isano n'ingwa
kubana bavuka bataragira birumvikana yuko hari ibihinda byinshi bitarakomera kandi hajya abantu bavuga ati umwana akura mu mutwe ko ntabwo nta gihima na kimwe tubona kitari kidafite isano ubwonko bwacu birumvikana rero yuko igihe umwana avutse atageze hari ibihinda byinshi bitarakomera ubwonko ibyo birerekana yuko umuyagankuba w'umutsinso z'abenge zose amutameze neza kubyo umupfasoni yavuze kubyo byashikiye umwana amaze kumva yuko ndategera yuko afite akababaro kandi birumvikana ibibazo ni byinshi atuma neza avutse neza akura neza mu mwaka wa 21 nta bundi byashitse yajya kurera n'irindi somo nta cyiza nta kaburimbo ndende imaze n'imyaka itari mike imyaka 23 ariko ngirimo tugasize nk'abantu badufasha abayaya bagira gute cyangwa umukozi ugasanga umuntu agasamara gatoya bagira gutyo ugasanga umwana yarakibutse mukabisha ku kibanga bakabinyegeza umwana yarakibutse ubwonko bwarababaye nabuje iyo bimenya cyangwa undi mwana yarasamaye yonyica bikacira agacira kakamizwe n'ingoma ndabwo urumva inkobu y'umugongo indifudika ejo kadabonimo ibiraduse nk'ukumva umwana yonka kushika ku meza ane gusa ubudi n'umwa umwana kwa yuri uri ati cyashira hamwe y'amagara y'abantu oya neza ari ati niyonke n'imiburi y'uburi amezi atandatu ukumva umwana yaronka gushika ku meza ane ukumva ibiri ayarishetse umuntu no gusesangura ni byiza gusesangura kuri umuntu ategereye ega habaye ibyo byose n'umwana tonse ntamerewe neza kuko mu konka harimo ibintu byinshi harimo amabere n'ibyo harimo urukundo ubwo rukundo byose bihera muri ya nsizoza bene akumva ko aryohewe ko amerewe neza ngera atamerewe neza ukuntu ku meza ane kumva yayisonga mbega yanditse isoza bwenge cyane cyane mu gihimba cyo kuryoherwa nshyira amayita amayimosho n'amasantima amera gute mbega umuyarankuba muri icyo gihimba umuyarankuba utangwa muri icyo gihimba uzomera gute ni byiza sinzi nyine byabaye mbega ni byiza gushishoza gushishoza kwimba kurondera gutondera umuzi kuko kuko nabivuze nta kaburimbo nta wundi cyabaye ugasanga ni kinyegezwa mugabo cyatumye umwana amererwa nabi azana agwa izo ntandaro avuze
ikintu gihambaye muganga cyerekeye gushishoza no gupima turaza kugaruka mu kanya ingene mupima iyi ndwara mu nyihanganire nakire Frederic ku murongo wa telefone Frederic kazi neza uraho alo Frederic Frederic telefone iracitse muganga tugaruke kuri icyo nyine uvuze cyo gushishoza mbega iyi ndwara bayipima gute ibikoresho bakoresha n'ibihe kugira ngo bashishoze nyine bamenye kumbure niba hariho ikintu mu bwonko uretse uko kubura umuyaga nkuba hoba hari ikindi kintu cyo bakibituma muyipima gute
hari ipimo bashyiramo bita amaelectrode bashyiramo ku mutwe w'umwana cyangwa w'umuntu ari we wese iyo elektrode rero iraba nyine umuyagankuba w'imiti isoza n'ibindi biriko irakora bakabarasi nyine bawarujika bawandika bawakira ku mpapuro bakabibona nyine biri kuragenda agenda hari n'igihe rero umuntu nk'umwana cyangwa umuntu akuze iyo gihe akanura adasinziriye basi nyine ushaka kumusinziriza kugira ngo asinzire ntiwumva ntabona kugira ubone ka gahinda kamwe katashaka kubonera igihe adasinziriye ushaka kumusinziriza ka gahinda kamwe kataboneka rero ukadonda kaca kidarura kacaraboneka ibyo bita mu gifaransa na mikoro d'activation cyangwa ukamwumvika ko mu maso kuko hajya igisho n'igisho ry'ubwongo ukamushyira ko ntuzeye amaflashi ukamwumvisha kumuyara ngo ntuzeye abandi umuco mwinshi mwinshi kugira ngo nawe uca mu maso ukacugenda mu bwongo inyama mbere d'activation ugaca ubona rero umuyara ngo nyine ubwongo nyine yanditse isoza bwenge yajisa nyine kwiyo kuwo muco uri kamurundikira ni uburyo bwinshi cyane agashaka gushaka mbere yuko kwishisha n'umuntu uzuye mu cyacu maze jasikaneri mu mutwe kuko urabe ko atakibyimba ashobora kiriyo kuko ya mututumere turiyo mu bwonko mwe mutisoza bwe zuratutuma aho hantu atanyweraga nkuba abudomeka n'ibindi bihimba ni uburyo bwinshi rero umuntu ashaka gukoresha kugira ngo imyenda apima abone yuko umuyaga nkuba uzanwa n'imitisoza bwe y'umwana cyangwa umuntu akuzorewe wese yuko ari mwiza cyane atari mwiza
ego murakoze cyane muganga kuri izo nsiguro ndabwiwe ko Frederic agarutse ku murongo wa telefone Abdulazize yihangane gato Abdulhamid ayihangane gato twakire Frederic ku murongo wagarutse amahoro
murabe neza
mahoro
ni Frederic Sarkozy burega nk'ibisanzwe umukunzi w'ijwi rya Amerika none kino nagira ngo mbaze umutumirwa ari ukuntu atatumaze impungenge ku bijyanye n'iyo ndwara arukuntu tujya tuyitiranya n'amarozi. Ese ni uwuhe mwihariko wayo kugira ngo umuntu abe atayitiranya n'amarozi? Kuko usanga kugira ngo umenye neza umekinga ishobora ko ariyo biba bigoranye. Nubwo nagira ngo adusobanure nibuze nk'ibimenyetso nka bibiri bikwereka ko atari amarozi, ko tujya tubyitiranya cyane nko mu gituro, tugasanga umuntu ntagabashe kubisobanukirwa. Kandi mu by'ukuri ndabo nk'abavumbuzi cyangwa se abaganga babihuguriwe, hari ibyo bazi kuturusha. Nagira ngo adusobanurire. Murakoze.
Murakoze Frederic. Ego Hama Abdul Hamid, nawe ikibazo cawe cyangwa icyumviro? Alo Abdul. Amahoro Abdul.
Mahoro.
Uraho urakomeye. Uratwumva?
Yeah.
Abdul uratwumva?
Eh ndabumva.
Eh ikibazo cyangwa icyumviro? Eh ndabumva. Mhm.
Ayo ndiya. Hello?
Kare. Alo, muganga tugaruke. Uratwumva Abdul? Turi ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika. Ingwara ya y'intandara tuko turaganira, urafise ikibazo cyangwa icyumviro? Ndakeka Abdul ari mutundi kumure, turamugarura ku murongo. Muganga Frederic yabajije ikibazo cyerekeye ukutamenya niba iyi ndwara ari amarozi cyangwa atari amarozi. Mushobora kuba muhura n'iki kibazo kenshi, mbega bimwe mu byo bafasha gutandukanya navyo, canke ico bokora uko biri kose, ico bari kihe batangiye kubona ibintu bisa no guta ubwenge, guta kuboko, gucira canke kugira ibintu nyene by'ibimenyetso bimeze nk'intandara, bomenya gute ko atari amarozi canke ko ari ikina kirinda?
Murakoze kw'ico kibazo. Mbira yuko umuntu abonye ibimenyetso ku mwana nicyo cyose gituma umubyeyi ajya ahungabana, yibaza ibibazo, atatekanirwa. Ni byiza kumenyekana kwa muganga. Muganga aje gupima akabona bashaka kuvuga ati aho mugejeje utubwira ibipimo, tukabona ko intandara. Iyo umuntu amenyereye ko amarozi, biragoye kumenya igihumbi bibera mu kibano. Mu kibano niba atanga kubwira ababonye ibimenyetso ku mwana uyu cyangwa uyu, baca batangira kubiha insiguro ati yateze ko ari ibi, yateze ko ari amarozi. Twebwe batwigisha umuntu yiga umushakashatsi nta by'umurozi umuntu nyine babipima. Niba ni byiza jyewe ngira nti ni byiza umuntu abonye ibimenyetso bitameze neza kuko iyo munyarukana hakiri kare na kare na kare na kare kwa muganga bagapima umuntu agasoma niyumvi hakwiyumvira yuko ari ibiro cyangwa ibiki, yofuma abyumvira mu nyuma mbwa yabanje ku ivuriro rya hafi, bamuranye bagasuzuma bakagira bati twebwe hacu biratunanye cyane tubona, ukabona kumutwara muri bamwe barumenyi cyangwa babasha kurogora
cyangwa basenze. Kuko hari abavuga bati kumbureka tubaze tumutware kwa pasitere mbere ko tuja kwa muganga, bashobora kumbure kuvuga bati reka tumujaniranye kwa muganga, bagende bamusengere kwa muganga, ariko bashitse kwa muganga. Niko ubibona?
Yego, ni yumvire ko indego imbere y'uko baca kwa rumenya cyangwa gusengera icyo cyo cyose, ubanza ni kuri bose bakamunyarukana ku ivuriro rya hafi bakaronka aho handi hose bakahaheza mugabo babanje ubwa mbere na mbere kumavuriro
abegereye. Ego ngaruke kuri Madame Esperance Ndayishimiye. Madame, none iyo bitanguye kuba cyangwa igihe byatangura kuba muganga yatubwiye yuko hariho uburyo bwinshi bwo gupima, hari iyo scanner cyangwa uburyo bwo gupima mwaba mwarakoresheje cyangwa mwipfuza kuzokoresha kugira ngo umenye neza imvo n'imvano cyangwa icofasha kugira ngo umwana akire, kumbure navyo nyene nkuko yabivuze bishobora kuba bizimbye, ariko bimwe mu bipimo mwa mwagerageje ibyo bari bihe?
Igipimo twakoresheje ni kijya gipimo yavuze atari scanner kimwe bamwambika utuntu mu mutwe, usanga umenga na gakofero kari ku tuntu mu mutwe, nicyo twashoboye gukoresha.
hama ndamwunganiye kuri ico kintu avuze cimenyetso hariho ikikunda kwigaragaza umwana kenshi ukunda gusanga yasobye ibyo byose birakunda kugaragaza ko ari ntandaro
mwijoro canke ari kwishura canke ari mu kibano
umwanya wose bimufatiye birinze bimufata agatakaza ubwenge kenshi aca akunda gusoba cinke akagira amagrambeza ibyo byose kwa muganga barakunda kubikubaza ko byabaye
ego muganga none
hama igipimo nakoresheje CS scanner yavuze kirya kindi yavuze amandi kutuntu mu mutwe tutuntu nyine umenga n'agakofero
muganga nyuma y'imyaka yose iheze yavuze ko yatangiye kumenya yuko ayigwaye ingwara ageze ku myaka 4 ubu mwana afite imyaka 8 scanner yo bigifashije barashobora kuyigerageza nayo nyine
n'ibyo byo kore byiza umuganga amukurikirana ashobora kuraba ake mbega koko imiti maze kumuha ntacyo iramugira ako kamaro kuko mu bisanzwe muhaye imiti neza ifata neza bagira ati umuntu atanga kwinjira no kwihagarika igihe amaze nk'imyaka 2 atakiri n'imagira n'ahandi ubona yuko imiti umuha atakimumarira aguma agasura kirinze ni byiza gushakashakisha scanner karoneka mbega ubwo nta kintu cyo kimubize kindi nta kabinde ko bakariyo urumva kandi nkwani mwana daga agira adasa amagara meza aguma yonda atagira gute mbega nta kindi kintu cyo bakiruhande nacyo babifatanije ibyo rero biva rero ku muganga wo mukurikirana niba ashobora gusuzuma neza agira ati reka dushakashake gushakisha hose bikeneye na scanner yagibwa ko ubona uri kuramo imiti atakibamwo cyangwa ataca atakibamwo mu kurondera no gushakashakisha ibyo nabyo biba biza ku muganga amukurikirana neza agakurikirana neza ibi nabyo ni kwimba no gushishoza muri byose
ego kumbe
atwara intandara akomeza atwara n'ikindi kintu
murakoze cyane rwose tuja ku musozo w'ikiganiro tuko turarangiza sigaye minota mike minota 2
mama wamumbariza washobora kumumbariza muganga ati ko amaze kumuvuza imyaka hafi 4 ari mama wiwe wenyene amuvuza ari jeje nyene ndamuvuza ati nk'ubu bishitse uburyo bukaba bwaraheze bwo kumushitwara muri scanner ati yo cyabigenza gute
ego muganga kumbure wacishu
amuje ati kama vuza wenyine ati nk'uburyo bwo kumushyira muri scanner kwa bwara atabagisi abakironka icyo no cyangwa gutera no bwenye aho no guterereza no gakora gaterereza nta gino ushaka kumutereza mu bandi yoterereza gati agatereza inshuti y'abagenzi nyine ushaka kujyamo nkamutekera icyo gipimo kigakogwa
yego murakoze cyane twumvise yuko hariyo n'umunywanyi w'ijwi rya Amerika Samuel mu Rwanda nawe nyine yiyemeje kumufasha kumbure bantu barashobora kugira ku gatima kugakacumu k'umwe kugira ngo bamufashe azogira iyo scanner yaduhaye na nimero ziwe za telefone yatubwiye ati ni 68 615 43 ni ukuvuga 68 63 68 415 615 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bamufashe mutera gacumu kumwe kugira ngo ashobore kuja muri ya scanner arabe ko takindi kibazo umwana yo bafise kugira ngo bamuvure iyo ngwara y'intandara. Ndabashimye mwe mwese mwatereye mu kiganiro muri isanga cyo munsi cerekeye ingwara y'intandara cyane cyane docteur Sakubu Silvestre mu gihugu cy'u Burundi na madame Ndayishimiye Esperance yatanze intahe yiwe. Mu buhinga bw'ivyuma nshimire Nadia Taha yafashije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mugira amagara meza n'umunsi mwiza.